Iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abastanteri batatu n'umujyanama wambura matari w'intara ya Rumonge barafunzwe, barazira kwiba ibikoresho byari bigenewe gusa n'amashuri. Abacuruzi muri komini ya Kabarore babujijwe kurangura ibicuruzwa byinshi kugira ngo bimwe bidacuruzwa magendo mu Rwanda.
Ibihaje byanyu byose mucanye mushiri abanyamahanga ngo birire, mufashe ibigori mushiri abanyamahanga ngo birire, none muri kumukanura amaso ngo turashonje. Sinagume nkoma induru ni nyabu niyo fronde fata genda mu bitane none mwabijana mvuga.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yavuze ataha ibiro bikuru by'intara ya Kayanza mu ntangiriro z'uku kwezi. Mugume ku maradiyo yanyu, iki ni kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa rya no hindo kwise mwateguriwe kandi bizwa na byenzi wacu aduyize bigirimana aduyize wirweho
mirwe neza Venice. Tuyahere ku mugabane wa Afrika, igipolisi mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeria cyavuze ko cishe abantu batatu bitwaje ibigwanisho ejo ku munsi wa mbere. Hari gihe umugwi w'abagizi ba nabi watera ibiro bya komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora. Ni kimwe mu bitero bimaze iminsi bikogwa mu mabiro iyo komisiyo imbere y'amatora tekanijwe mu kwezi kwa kabiri muri Nigeria kumwakuza. Abategetsi b'iyo komisiyo bavuze ko ibitero ku mabiro yayo bitazobuza ko amatora atunganywa. Bivugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Leta Zunze za Amerika yaremeye kuzoha umugabane wa Afrika imiliyaridi 55 z'amadolari. Umuhanuzi mu bijanye n'umutekano muri White House Jack Sullivan yavuze jo ku munsi wa mbere ko ayo mafaranga azotangwa mu kiringo cy'imyaka itatu akazofasha mu bisata bitandukanye. Amerika yemeye ayo mafaranga imbere y'inama y'iminsi itatu ihuza abakuru b'ibihugu 50 bya Afrika na Amerika itangura kuri uyu wa kabiri hano i Washington. Jack Sullivan yavuze ko aya mafaranga azofasha mu bijanye n'iterambere, kugwiza ubutunzi, amagara y'abantu hamwe n'umutekano ku mugabane wa Afrika. Sullivan yavuze kandi ko aya mafaranga atazotangwa ibihugu bya Afrika bibanje gusabwa kwemera ko bidashyigikiye intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Ni mu gihe mu kwezi kwa gatatu ibihugu 13 bya Afrika byahisemo kutagira icyo bivuze igihe mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hari tora rinegura Uburusiya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Irani ejo ku munsi wa mbere, Irani yavuze ko yishe inyonze umunyororo agira kabiri yagize uruhara mu myerekano yabaye mu gihugu cyose. Yatanguye mu kwezi kw'icyenda inyuma y'icwa ry'umwigeme yari mu minwe y'igipolisi kubwo kutitwikira mu mutwe uko bibereye. Itorokanzo ry'amakuru Mizane giye gukira ubushikiranganji bw'ubutungane muri Irani ryavuze ko Majidreza Rahnavarde yanyongewe mu gisagara cya Mashhad nko kugabisha abandi. Yagirijwe gucumita n'imbuga itabajejwe umutekano babiri mu kwezi guheze muri icyo gisagara, hari nyuma yo gushyavuzwa n'ubwicanyi bwari ko bukoregwa abari muri iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano yatanguye mu gihugu inyuma y'urupfu rwa Mahsa Amini w'imyaka 22 yiciwe mu minwe y'igipolisi. Umuntu wa mbere yaciriwe ubwo gupfa yagirizwa ibyaha bifitanye isano n'iyo myiyerekano yanyonzwe mu ndwi iheze muri Irani. Tukiri kuri Irani, Irani nyene ejo kuwa mbere yarafatiye ibihano abakuru b'ibigo by'iperereza by'Ubwongereza hamwe n'igisirikare ndetse n'abanyepolitike bo muri icyo gihugu hamwe n'Ubudagi. Ibikoze mu kwihora Uburaya imbere y'uko nabwo bufatira Irani ibindi bihano bishasha. Mu kiganiro n'amenshi makuru akunze kuremesha burindwi, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire Nasser Kanani yagirije abanyaburaya kugira uruhara mu bibera muri Irani, yongera avuga ko ibyo bihano biciye bijya mu ngiro ejo nyene.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makuru ajyanye n'umutekano muke muri Afghanistani, abantu bashika kuri batatu barishwe igihe abagabo bitwaje inkoho batera ihoteli ikunze guhurumbirwa n'abagwizatunga b'Abashinwa. ku mugwa mukuru wa Afghanistan ejo ku munsi wa mbere. Abanyagihugu bayibonye bavuga ko haturikijwe ibisasu bitari bike kandi byarekuye n'umuriro mwinshi. Ishyirahamwe ritabara ry'Abataliyano rifise ibitaro hafi yahabereye icyo gitero ryavuze ko ryakiriye abantu 21 barimwo batatu bafuye bagishika kwa muganga, ariko ntiryavuze nimba abafuye ari abasivile cyanke abakoze icyo gitero. Mu makuru y'inkino, inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ziriko zirabera muri Katari kuri wa kabiri niho zinjira muri kimwe cya kabiri. Urukino rwa mbere ruhuza Argentine na Croatia, mu gihe ejo ku munsi wa gatatu Ubufaransa buzohura na Maroc. Urukino rwa nyuma ruzoba ku munsi w'Imana w'iyindwi dutanguye ku itariki ya 18 hagati y'imigwi ibiri itsinda mu nkino z'uyu munsi wa kabiri n'ejo ku munsi wa gatatu.
Urakoze Aloyse Bigirimana, mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi riko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri y3 akadomo radio yacu vewa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu ntara ya Kayanza, abacuruzi bo muri komini ya Kabarore barinubira ko babuzwa kurangura ibicuruzwa byinshi. Icyemezo cyafashwe na Mbura Matari w'intara ya Kayanza afatanije na Mustanteri w'iyo komini kugira ngo bace intege abacuruza magendu ibiribwa mu gihugu baturanye cy'u Rwanda. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Venda yishimiye.
Isoko ya Kabarore iri ku birometero 50 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza werekeza umugwa mukuru wa komine Kabarore ihanura ubibe na karere ka Nyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda. Abayidandarizamwo nta handi bakura ibidandazwa atari mu maduka manini manini ari ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ariko haraheze ikiringo cha baba mezi abiri hafajwe ingingo ruhasha kuri abo badandaza bo muri komine Kabarore, iyo nayo ikababuza kuja kurangura ibidandazwa uko bishakiye na cyane biribwa nkuko babyiganiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika babasanze aho bakorera.
Ikintu bigenda ikintu twemereye gwifura irangura imyumbati nta kibazo, mugabo ikintu cerekeye nk'ibiribwa umuceri biharage amavuta baratugerera. Ni ukuvuga kuwa kabiri kutoye ngo ugende urangura ibiro 25 by'amamesa, igisini c'umuceri n'ibiro 50 by'ibiharage. Nibyo twemereye gurengeje ni kibazo.
Abadandaza bo mu isoko y'Ikabarore no mu mabutike ayegereye bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira, bagasaba gutezurirwa kuko ingorane zababanye umurengera.
Amatagisi turatanga muri komine Oberi tukariha kasha tusanga umudandaza ntariko aridegembya twaridyoze hama turatekereza twemera amategeko kuko nta kundi byogenda.
N'abanyagihugu nabo nyene bakavuga bati ibintu byazimbye, ibiharage byaduze amafaranga arenze, umushiri nuko aridoga kabisa. Ni kibazo rero abantu tegeza kineye kuraba basubira twemerere turangure se tudandaze tuteze imbere igihugu.
Amakuru abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bakuye muri iyo komine yo mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi nuko iyo ngingo yafashwe hageze kugira ngo ituze urudandazwa ndengambiwe go mu mpisho. Kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, Habutoyi Gabriel arongoye abadandaza bo muri komine Kabarore aremeza ayo makuru.
Mu minsi heze harabaye ibintu izo yemeze nka fraude, akazi baje kurangura ibiharage bakabijyana mu Rwanda. Ibyo twarabibonye iminsi mike. Abadandaza rero bafise ikibazo cy'uko hakiri hafatwa ingingo, turi kumwe n'abarongoye ubutegetsi Mustanteri n'abandi, dufata ingingo y'uko atamudandaza asubira kujya kurangura uko yishakiye mu gisagara cya Kayanza ibiharage, amavuta, umuceri.
Mustaneri wa komine Kabarore na wenyene yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika kwiyo ngingo yafashwe ku neza ya komine arongoye abayibamwo badasigaye inyuma. Berkimas isaguye aratahura kwiyo ngingo ifise ingaruka mbi ariko atakundi byari kugenda kuko amazi yari yarenze inkombe.
Ubu bizanwa n'abafitiye uburenganzira kandi bagaca bidandariza mu mazu y'ubudandarizo yabo nyene hamwe ushobora kuja kuraba aho abariko bidandariza kubera ko baba baronse ushakuza kubirangura ukabona ko ariho biri gusa murumva yuko abene gihugu nabo bamwe bamwe bahora babironka bariye nka kadeni canke babiguze bagiye gukorera uwo mudandaza ubu bitaborohera kubironka ariko no basaba kwihangana kuko nta kundi twari kubigenza.
Abatuye Kabarore bagowe bakiriko kuko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabagirije Frode muri kuno kwezi kwa 12 hari mu birori byo kwinjira inyubakwa nshasha y'ibiro by'intara ya Kayanza.
Mufashe bihaje byanyu byose mutanye mushiri abanyamahanga ngo birire. Mufashe bigori mushiri abanyamahanga ngo birire. None muri kumukanura amaso ngo turashoje. Sinagume ko minduru ni nyabu ni yo Frode fata fata. Genda mu bizana none mwabizana mvuga. Mukarerekera ba Frode bikagenda turore. Ibyo zacu zose murarungika. Genda rero mu bizana turanze. Mugabe ingorane urumuvyeyi umwana ashonje ucurira. Aha ni Imana yashatse kubereka ubujuju bwanyu kugira ntimuze musubire kuba mu bujuju.
Abahinga mu bijanye n'ubutunzi batashimye guha amajwi abakunzi b'Ijwi rya Amerika baratahura ingingo yafashwe n'intwaro muri komine Kabarore ariko bagasanga iziho nyanga gateka k'abadandaza n'abaguzi droit économique mu Gifaransa basaba kwiyo ngingo yofutwa hagafatwa izindi ngingo zijanye no gucungera imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda mu ntumbero yo kurwanya urudandazwa rwa magendu kuko Uburundi bufise inzego zijejwe gucungera imbibe z'igihugu kandi zikwiye.
Urakoze Thierry Ndayishimiye abastanteri batatu n'umujyanama wambura matare w'intara ya Rumonge barafunzwe ubushinjacyaha bubarega kwiba amabati n'isima byari bigenewe gusana amashuri ibikoresho byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge niho abastanteri n'umuhanuzi wa Romatari yajejwe gutunganya ikigega n'intwaro bafungiwe. Nabastanteri b'amakomine ya Buyengero, Rumonge na Bugarama yo muri iyo ntara ya Rumonge nkuko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Rumonge ntibashimye ku mwidondoro wabo n'amajwi yabo bije ahabona. Amasoko yacu yongera ko kuba Buyengero bafunganywe na sebukwe bitewe n'uko amwe mu mabati n'imifuko y'isima yagirizwa kuba yarivye babisanze yabinyegeje kwa sebukwe. Warumonge na Bugarama barungitswe mu ibohero ku munsi wa gatanu basangayo mugenzi wabo wa Buyengero yarahamaze iminsi ibiri. Imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge babanje gusambishwa n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika akukira sentare isubiramo imanza ya bururi mu manuka bw'igihugu. Amakuru ava mu bajejwe ubutungane batashimye ku mwidondoro wabo umenyekana avuga ko ari imenyetso sindamusiga zerekana ko bivye canke banyuruje amabati n'isima vyatanzwe n'ibiro vya Perezida Ndayishimiye bigenewe gusa urano kubaka amashuri mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'umurwi w'igihugu je rwagatakaza na muntu Seni DH amenyesha kwifatwa n'ifungwa ry'abategetsi ari kimenyetso ko butungane bwigenga kandi atamuntu ari hejuru y'amategeko. Sikta vinyini muraba aha yari kasoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wo guhimbaza imyaka 74 y'isinywa ry'amasezerano yo kubahiza agateka kazi na muntu hari ku gatandatu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
Seni DH irashimye ingene butungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanza Lake, Ibujumbura, Ingozi hamwe na handi. Seni DH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugezeko mu gutunganiriza bene gihugu.
Itabwa muri yompi ry'abategetsi n'umuhanuzi wa Romatari w'intara ya Rumonge ryakurikiye amajambo arimo agashavu ya Perezida Evariste Ndayishimiye iminsi mike imbere yaho mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Yavuze ko abantu bashaka kubandanya barya ibiturire bazobanza kumutambuka umuvyimba. Aha yariko yugurura ingoro nshasha y'intara. Yashimangiye ivyo avuga ashingiye ku masezerano y'abacukura ubutare avuga ko abaserukira leta basinye bari ibiturire igihugu kikahombera bikomeye.
Ku makontra yose yasinywe na leta ngira nibere avoka ndayasubire ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye ba continuity dollet nidabwiye continuity dollet adalomala continuity dollet ngo mwarasinye ngo mwasinye amubona ko muri president wa leta rero yari muhimbiri bavuze na jewe nshe sinye ubuhimbiri ndabwemeza sinshobora ubushakara baranyikura ko kare harazoza abandi babasinyire jewe sindimo sinshobora kugendera kuri contract byeze nzovyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muraca mugenda mwandikishe muti hote traizo je nasomye mwibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akaje imbere y'ubutungane ankado hote traizo antuka kugarukana iby'igihugu byibwe nta hote traizo irimo igihugu ntigipfungwa jewe never ndakwemera ibagenda umfunge nzira igihugu no gupfa je ndavyemera hakwe igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagarariye reka mfume mfa hanyuma muzarusigare muracica ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza jewe mu rupfu ntibikunda
Amunhari akayanza nyene yunganira umukuru w'igihugu Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka asanzwe ari yavukamwo yagabishije abanyonora amatungo ya leta ko bazokubitwiza abayobe nk'uko vyahora bikorwa umugambwe Saint David de uri ku butegetsi ukirwanira mu ishamba
ivya leta Jewe nkiri ukurugamba ukamurwa gukarenza baca bakujyana kugiti bakakumanika uraba hasi amaguru heju baca bakubita kunda kugira ngo inzoga zose zikuvemo namwe muri ivya leta umunsi umwe ni kugiti
abandi bategetsi barimo wahoza rongoye intara ya Rumonge consulateur nitunga aheruka kugenwa kubiraje kuba umuhanuzi wa ambasade y'Uburundi Kinshasa muri Congo abastanteri b'amakomine ya Muhuta na Burambi basanzwe yarabakenyezi barumvirijwe mu mpera z'indwi Uwambere yasambishijwe n'ibiro vy'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko akurikirana ivyirwa vy'amezi atatu ku bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu mu gihe babiri banyuma bumvirijwe n'ushikirizamanza mukuru wa Repubulika akubukira sentare isubiramwo imanza ya Bururi nk'uko abegereye idosiye babwijwe rya Amerika uko ari batatu bararekuwe uwarekuwe inyuma y'abandi akaba ari nitunga hari mu ijoro ryo ku wa gatandatu ibikoresho byo gusanura amashuri bikoze kuri aba bategetsi bo mu ntara ya Rumonge zari zatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu kwa cyenda uyu mwaka eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda Beatrice Munyenyezi yongeye kwihana umucamanza ukuri inteko yiburanisha amushinja gufata ibyemezo bibogamye mu rubanza buranamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ni nyuma yaho umucamanza wo mu rukiko rwisumbuye rwa Huye afashe icyemezo ko abatanga buhamya bamushinja bagomba gutangira ubuhamya mu muhejo abandi nabo bamushinjirije mu ruhame muri Amerika Eric bagira ubusa yarahari
umucamanza ukuri y'inteko iburanisha gitangaza ko abatanga buhamya bashinja Munyenyezi ibyaha bya genocide bagomba kurindirwa umutekano ruhande rwiregura rwabaye nk'urutunguwe Aho batanga buhamya urukiko rwisumbuye rwahuye ruvuga ko rwabahaye amazina y'amahimbano mu mugambi wo kubarindira umutekano umunyamategeko Felicien Ngashema umwe mu bunganira Beatrice Munyenyezi yavuze ko baje mu rukiko biteguye kuburana batanga buhamya bari mu ruhame ariko batungurwa nuko bagiye kurindirwa umutekano aribaza uburyo umwe mu batanga buhamya yasaba kurindirwa umutekano bikarangira bose babashyize mu muhezo Naho umunyamategeko Brice Bikotwa akibaza uburyo abo batanga buhamya imyirondoro yabo yagaragajwe mu rukiko rwarangiza rugatangaza ko batangira ubuhamya bwabo mu muhezo basabye urukiko ko batangira ubuhamya mu ruhame bikazanaborohera kubahata ibibazo mu bwisanzure baravuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarabasabiye umuhezo mbere kuko kubw'aba banyamategeko ibyo batanga buhamya byamaze kujya ku karubanda umunyamategeko Gashema avuga ko u Rwanda rutekanye bihagije akibaza impamvu batanga buhamya bashinjwe yunganira basaba kurindirwa umutekano yavuze ko kuva bagaragara mu rukiko nta kibi kigeze kibabaho kubushinjacyaha ariko gusaba umuhezo ntacyo byishe kandi bisanzwe byemewe mu mategeko bugasaba ko ibivugwa n'abanyamategeko ba Munyenyezi byateshwa agaciro byasabye urukiko kujya kwiherera ruza rutegeka ko batanga buhamya barindirwa umutekano rwavuze ko nta mategeko yaba yishwe batangiye ubuhamya bwabo mu muhezo Aha niho madamu Munyenyezi yakije ambabwira umucamanza ukuri y'inteko iburanisha ko amwihanye. Yamubwiye ko nta butabera mwitezeho. Munyenyezi yabwiye umucamanza Patricia Mukayiza ko ibyemezo afata bibogamye, akeka ko ashobora kuba mufiteho urwango rushingiye ku byaharegwa. Mu magambo yagize ati nyakubaha president w'inteko murabogamye cyane, sinshobora guhabwa ubutabera nawe kuko kuva waburanisha wagiye ufata ibyemezo bibogamye ndakwihanye. Munyenyezi yakomeje agira ati ndabizi ko genocide yakorewe abatutsi yagize ingaruka zitandukanye kuri benshi ndetse basigira ibikomere bikomeye. Ati niba urumwe muri abo I'm sorry bisobanuye ngo umbabarire. Rero niba bimeze bityo mwaba mubaye juge parti, bivuze ngo n'umucamanza yabasa n'uwicira urubanza. Ati kuko ndegwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi byari ku nshuro ya kabiri Munyenyezi yihana umucamanza ukuri inteko iburanisha, buri gihe amushinja kumufatira ibyemezo yita ko bibogamye. Abatanga buhamya barasaba kurindirwa umutekano mu nkiko z'u Rwanda mu gihe bashinjirije Munyenyezi mu ruhame mu gihe yari muri Amerika. Ibyo nibyo bikomeza kuba igifatwa nk'amayobera ku ruhande rwa Munyenyezi n'abanyamategeko bamwunganira. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yahise yanzura ko iburanisha rigomba kuba rihagaze nk'uko amategeko abiteganya. Abanyamategeko bagiye gutegura imyanzuro isobanura ubwihane bakazayishyikiriza urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza. Yatangaje ko iburanisha rizakomeza mu mwaka utaha 2023. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwari rwatiye icyumba mu rukiko rukuru I Nyanza kirufasha kumva batanga buhamya. Madamu Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko n'umunyarwanda kazuvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari prefegitura ya Byumbuni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rushaki, n'umukazana wa Paulin na Nyiramasuhukura ministri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Uyu yakatiwe gufunga imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Umugabo wa Munyenyezi Hassan Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 ku byaha bya genocide. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirukanye Munyenyezi ku butaka bwacyo. Ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari yo ku nzego zishinzwe binjira n'abasohoka muri Amerika. Ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko ababimushinja batamuzi. Munyenyezi avuga ko azira kuba yari umukazana wa Nyiramasuhuko. Ehe, bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kuri uyu wa mbere abatwara ibinyabiziga muri teritwari ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kudakora imirimo mu gihe cy'iminsi itatu mu rwego rwo gusaba ko Leta ya Kongo yavanaho za bariyeri z'abasirikare zidahwema kwishyuza abagenzi amafaranga muri Fizi. Uvira Vedaste Ngabo.
Iyo myigaragambyo yagaragaye cyane ahitwa Mboko, Baraka, Misisi, Rusenda ndetse na Kirembwe, aho abatwara ibinyabiziga bavuga yuko binubira amafaranga bicara bishura kuko banyuze kuri za bariyeri z'igisirikare ndetse n'izindi bariyeri za serivisi za Leta. Mukinji Elisha n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatwara ibinyabiziga rizwi ku izina rya Senat, La Synergie des Associations des Transporteurs du Congo, avuga yuko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba Leta ya Congo ko yabavaniraho izo bariyeri zicara zibishyuza amafaranga ku manywa na nijoro.
Autorite frema bajitaiji kuweka teritwari ya Fizi sawa sawa na teritwari zingine.
Turashaka ko abayobozi bafata Fizi nk'izindi teritwari, apana kugira Fizi nka teritwari y'umurima wa Leta. Ibyo nibyo dushaka. Ubu dutangiye gukurikirana iki kintu. Nitumara iminsi itatu nta binyabiziga binyura mu ibarabara, nitutabona igisubizo tuzakora ibindi bintu birimo kujya mu muhanda ndetse no kutishyura imisoro. Mukinji Elisha avuga yuko kuva Makobora kugeza Baraka hari bariyeri 15 za FARDC zishyuza abagenzi amafaranga 500 y'amakongomani, ndetse kuva Baraka ujya Misisi hari bariyeri za FARDC 13 zishyuza abagenzi amafaranga 1000. Niyongabo Jean Dodier n'umutari ukorera Baraka Uvira avuga yuko imyigaragambyo yo guhagarika imirimo mu gihe cy'iminsi itatu bakoze ari ngombwa kuko bari barambiwe n'uburyo FARDC yicaye isaba abagenzi batwaye kwishyura amafaranga kuri za bariyeri.
Rero nkagiyeyo ndi umumotari impolisi cyenda ashyigikiye iyi mandama n'irikira abayo kwiyamiriza bano basoda bari mu nzira b'amakamba bwo gutangisha Texas Angst. Haje ndiye polisi ariko kuva mu gitondo n'ubundi yicaye kubera iki kubwo kubura abakiriya. Ntabwo ari force kuriha amajana atanu ariko urashika no ku ikamba ukazabumva ngo utayarishe ntumvangango tagufunze ugacyura bicho bagufungiye abasoda ugacyukivura. Aha hirya ugomba gushika isanza basize abasoda nta nicyo bagejwe ariko bakisha amahera amajana atanu atanu.
Rashid Gatege n'umwe mu motari bakorera muri teritwari ya Fiz asobanura ko bitewe n'ubwinshi bwa za bariyeri za FARDC zishuza amafaranga bituma binjira mu gihombo.
Kazo nk'icobora kwa boss kuko urumva yitwaye umukiriye uwo munsi umushikanye ntibubvira umaze kumushikana umukuye ibaraka kugera ibuvira mwumvikanye 25 wagera ibuvira ukaje usanga guha ibihumbi cyuma tayandi yahereye ku mabariyeri y'abasoda ati ntandi mayara sigaranye ukacura bakumufata nabi kandi nawe wabonye ibyamubaye ko kubasoda kandi yahaye abasoda uri kurareba urumva uje ikibazo natwe tugira kwa boss urumva nta presema nta tuba tukironse urumva boss nawe yubira yuko muri amahera kandi na amahera te wariye wayabuze bivanye nuko umukira nawe yatanze amahera ku basoda akamuherana.
Bamwe mu bagenzi bari basanzwe banyura muri iri barabara rya Fizi bavuye Baraka cyangwa Rusenda bagana Uvira bahitamo kunyura mu kiyaga cya Tanganyika mu rwego rwo kwirinda kwishyurwa amafaranga menshi kuri za bariyeri za FARDC.
Umukiriya yahoranye yipakize imoto ubasigaye afata iboti cyangwa ubwato kugira ashike ibubwira amabariyeri yose hamwe kuva ibaraka gushika ibubwira n'amabariyeri 18 mwayo 18 umukiriya atanga amajana 55 yari agacogenda guharura urumva arisha ibihumbi 20 byiwe cya 25 agacagenda agashaka ibindi 10 umva cyane 35 muri 35 urumva cyusanga natwe bakiriye abamotari cyo kutwabura bakiriye.
Umuvugizi w'igisirikare muri aka karere Lieutenant Mike Longo avuga yuko bariyeri za FARDC ziri mu ibarabara arizo gucungira abaturage umutekano ariko avuga yuko nta makuru bafite abasirikare bishuza abagenzi amafaranga. Nubwo muri Fizi abaturage binubira ubwinshi bwa za bariyeri zishuza amafaranga muri teritwari ya Uvira ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zagiye zivanaho amwe mu mabariyeri ya FARDC n'abamayimayi atari yemewe n'amategeko. Ubedasengabo Ijwi rya Amerika Uvira.
Aha ni udusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara nafashwe na Diane Tana kuyabagezaho hamwe na rero tubashimiye kuba mukurikira Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje na gahunda gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umwana w'umwami asaba imbwa yarabanje kubajisha inkomo. Mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Bateye bazaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba.
Muraho muri hose muze twumva makuru kuri radio.
yacu